butota ye andongorera iruhande amazi adasuma sinzokena uhoraho niwe mwungere wanje sinzokena aremesha umutima wanje anyobora mu nzira zo kugororoka kubw'izina ryiwe sinzokena uhoraho niwe mwungere wanje sinzokena mbere na noca mu mwanga w'igitutu c'urupfu sinzagira ikibininya kuko uri kumwe nanje sinzokena uhoraho niwe mwungere wanje sinzokena inyibutso yawe n'ubuhiri bwawe nibyo bimumuriza sinzokena uhoraho niwe mwungere wanje sinzokena unegurira ameza mu maso y'abansi banje wasize amavuta mu mutwe igikombe canje kirasesekaye sinzokena uhoraho niwe mwungere wanje sinzokena n'ukuri vyiza n'imbabazi bizanyamako imisi yose y'ukubaho kwanje sinzokena uhoraho niwe mwungere wanje sinzokena nanje nzoba mu ngoro y'uhoraho ibihe vyose sinzokena